africa.com.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bwake neza nshuti mwese, muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu, itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Sentare ikomeye nk'irya ikubaka ikavuga ko ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza bitahonyanga ibwirizwa nshingiro. Jewe ka umuntu ugize amategeko kandi yakoze mu rwego rw'ubutungane byamaramaje.
Uyu ni Tassiano Sibomana, umuhinga mu by'amategeko avugira urunani rw'abigenga mu Burundi, avuga ku kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, kwateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Thomas, mikro ni gwawe.
Ndagushimiye Oriane kandi ndakuramukije. Waramutse neza namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Nk'uko rumaze kubyumva mu Burundi, urukiko rurinda itegeko nshinga rwa Rayo ruciye iteka rwemeza ko Perezida Nkurunziza afite uburenganzira bwo kwiyamamariza indi manda. Abacamanza batandatu bose b'urukiko bashyize umukono kuri iryo teka, usibye Vice Perezida warwo Silver Nimpagaritse wanze gushyigikira icyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga nk'uko yabyitangarije ubwe yahungiye mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry nawe yatangaje ku mugaragaro ko kwiyamamaza kwa Perezida Nkurunziza binyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Hagati aho abarwanya ko Perezida Nkurunziza yongera kwiyamamaza baraye bakomeje imyigaragambyo mu murwa mukuru Bujumbura. Abantu 12 bamaze kugwa muri iyo myigaragambyo kuva aho itangiriye ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize. Itora rya Perezida w'u Burundi riteganijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Iyi nkuru rero yo mu Burundi turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nk'uko Oriane amaze kubibabwira. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikari babiri bo mu mutwe wa MONUSCO wa ONU bakomoka muri Tanzania baraye bishwe n'igico ahitwa Kikiki mu ntara ya Kivu ya ruguru mu karere ingabo za leta FARDC zirimo zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe Ugandan Allied Democratic Forces ADF mu magambo ahinnye. Abandi basirikari 13 ba MONUSCO barakomeretse nk'uko umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yaraye abitangaje. Icyo gico cyari icya kabiri kuri MONUSCO mu minsi ibiri. Ku wa mbere nabwo kajugujugu yari itwaye umukuru w'igisirikare cya MONUSCO General Carlos Alberto dos Santos Cruz yarashweho n'abantu bataramenyekana, ariko ntacyo General dos Santos Cruz yabaye. Umuyobozi mukuru wa MONUSCO Martin Kobler yahise atangaza ko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane mu karere ka Beni ibyo bice byombi byabereyemo. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika. John Kerry ejo yari Mogadisho ku buryo butunguranye, niwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za mbere wa mbere na mbere mu mateka usuye Somalia. Yahamaze amasaha arenga 3 yagumye ku kibuga cy'indege aho yahuriye na President Hassan Sheikh Mohamud ari kumwe na minisitiri w'intebe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'abandi bategetsi bakuru. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Somalia Abdisalam Hadliye Omer yatangarije ijwi rya Amerika ibyo biganiro birangiye ko byibanze ku ngamba zo guha Somalia guverinoma ifite ingufu. Yasobanuye ko John Kerry yabemereye ko igihugu cye kitazadezuka na gato gutera inkunga Somalia mu bikorwa byo kubaka igisirikare cyayo, igisirikare rero cy'igihugu gifite imbaraga. Hadliye Omer yavuze kandi ko baganiriye no ku mushinga wo gufungura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Mogadishu. Ati twamuhaye n'ikibanza izubakwamo na warabyemera, atubwira ko mu minsi iri imbere hari intumwa za Amerika zizaza i Mogadishu gutunganya uwo mushinga rero wo kujyana ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Somalia. Muri iki gihe iyo ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera i Nairobi muri Kenya ku buryo bw'agateganyo. Usibye abategetsi b'igihugu cya Somalia, John Kerry yaganiriye kandi n'abayobozi b'imiryango idaharanira inyungu, societe civile yo muri icyo gihugu, ashimira ndetse n'ingabo za Afrika uburyo zitanga muri Somalia. UNICEF iratangaza ko imitwe yitwara gisirikari yose yo muri Repubulika ya Centrafrica yasinye amasezerano yo kurekura abana bose yagize abasirikari. Ni kimwe mu byemezo by'inama y'ubwiyunge yatangiye i Bangui ejo bundi kuwa mbere kandi igomba kumara icyumweru. Inama ihuje guverinoma, inteko ishinga amategeko, amashyaka ya politiki, imitwe ya gisirikari n'imiryango idaharanira inyungu. UNICEF ivuga ko abana bagizwe abasirikari muri Repubulika ya Centrafrica bari hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi icumi. Mu mwaka ushize yari yabashije kubohozamo ibihumbi 2,800 barimo abakobwa barenga 600 basubira mu buzima busanzwe. Imishyikirano kuri gahunda ya nukleyeri ya Irani izasubukurwa mu cyumweru gitaha i Vienne muri Autriche. Irani izabanza guhura n'Uburayi bwunze ubumwe ku wa kabiri. Ibihugu bitandatu by'ibihangange ari byo Bwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa n'Ubudage n'Uburusiya bo bazahura ku wa gatanu. Naho
urakoze Thomas Kamirindi ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Bagenzi mwese muri ko mubandanye kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubonaho n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi, Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaraye yemeje ko Perezida Petero Nkurunziza ashobora kwitoza ikindi kiringo mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo ngingo yasohotse nyuma yaho icegera cy'uburongo y'Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umushinga nae Silver nimpagaritse ahungiye aje mu gihugu cy'u Rwanda, avuga ko n'abandi bane kuri indwi bagize iyo Sentare bariko baragirwa ko iterabwoba kugira bemeze vyanka bikunda ko ikindi kiringo cha Perezida Petero Nkurunziza cemewe nibwirizwa shingiro. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kubwa Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze gutogwa n'abanyagihugu rimwe gusa, ahandi yari yatowe n'abashinga mateka. Naho Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ariko yemereye Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza, abavuga ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza bo ngo iyo ngingo nta gaciro ifise. Tasiano Sibomana avugira urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi kandi n'umuhinga mu by'amategeko.
Uravye ibwirizwa shingiro ngene ribivuga, hanyuma Sentare ikomeye nk'irya ikubaka ikavuga ko ukwitoza ubugira gatatu kwa Petero Nkurunziza bitahonyanga ibwirizwa shingiro. Jewe ka umuntu yize amategeko kandi yakoze mu rwego rw'ubutungane vyamaramaje, ntivyadutangaje kuko twari tumaze iminsi tubivuga, ariko nk'uko nabivuze ka umuntu yize amategeko yakoze no mu rugo rwego biraduteje isoni, kuko abo vyumva bogira bati abize amategeko mwese mushobora gukora binyabe gukora bijya bakoze, murumva birateye isoni.
Leta y'u Burundi yo isaba abateguye imyerekano guhagarika imyerekano kugira irekure abamaze gufatirwa muri iyo myerekano. Prosper Bazombanza ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Pour créer un climat d'apaisement, le gouvernement est disposé à relâcher.
Kugira icuka kibe ciza, leta y'u Burundi iriteguriye kurekura abafatiwe mu myiyerekano mu gihe borahira ko batazosubira mu ibarabara. Muri iyo nzira nyine imitahe yo guhagarika bamwe n'abandi yasohotse yoca isubizwa inyuma, hamwe babiraba bokwemera gukurikiza amategeko bakarindira amatohoza y'umugwi washinzwe n'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika. Ikindi naco ibiganiro n'amaradiyo vyaratanguye kubwira twumvikane ingene yoza aratanga amakuru adakora ku mutekano w'igihugu. Inyuma yaho amaradiyo yugawe azoca yugururwa. Leta irategetse ko imyerekano ihagarara mu gihugu cyose.
Que l'on se comprenne bien, la loi est impérative et rien n'est négociable en dehors de la loi.
Ku ruhande rw'abateguye imyerekano ngo nibarota bahagarika imyerekano kuko ngo baharanira ubwigenge bw'umunyagihugu wari we wese. Eme Magera avugira FNL yigenga itwagwa na Gatongwasa.
Oya, twabandanya kubera izi ivyo batuvyiteze kuko nta gishasha kirimo kuko twaza ubwo butungano bwo Burundi kuko butigenga nimba tuko tuja mu byerekano kugira ngo dushobore kuronka ubwigenge mu gihugu dushobore kuronka ubucamanza nyabwo dushobore kugushira twizane noneho Burundi ushobore kugira izina mu makungu Burundi ushobore gutwagwa neza icyo gituma rero twe tuzobandanya ahubwo twongereze imurego twongereze ingufu kugira ngo Nkurunziza ashobore kuva kwizima
nayo mu runani rw'amashyirahamwe adarana inyungu za politique force bo basaba abarundi kwitabira nyabuna imyerekano ku bwinshi iyo ngingo ya senare yubahiriza ibwirizwa shingiro isohotse inyuma yaho icegera c'urongo iyo senare Sylvain Nimagaritse ahungiye igihugu kuri uyu wa mbere akaja mu gihugu c'u Rwanda avuga ko ari kwagirwa ko iterabwoba ngo yemeze ko ikindi kiringo ca Pierre Nkurunziza kidateye kubiri n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amukamenya ko abarundi bagera ku 700 ari bo bari mu buhungiro mu gihugu cha Kongo muri Kivu ya Majepfo nayo 225 niyo bamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyemeza I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
tukiri kuri inkuru yerekeye ingingo yafashwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na president w'iyo sentare Charles Ndagijimana atangura amubaza icyo bashingiye ko mu gufata ingingo yemeza ko Perezida Petero Nkurunziza ashobora kongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
urakoze cyane ubundi nkuko amateka bivuga sentare ntisigura ingingo zayo abacamaze ntasirengaza zo gutegura ingingo zayo z'urubanza rwubakiye kuko urwo rubanza nyine bwabwo ruba rufite rusiguye rufite imbo igure gituma ingene bashe ku rugo rwanda ariko icyo nshobora kubabwira nuko nyene sentare yagiye gusoma gutanga isiguro iha ingingo ya 96 n'ingingo ya 22 z'ibwirizwa shingiro sentare yari imaze gusuzuma izo ngingo yasanze ingingo ya 96 ivuga ko umukuru w'igihugu yitoza ibiringo bitarenga bibiri atorwa n'abanyagihugu sentare za gusanga kandi ingingo ya 92 nayo yavuga ibijyanye n'ikindi kiringo bitandukanye n'ibyo biringo bivugwa mu ngingo ya 96 nayo ivuga ko yatowe atowe n'inama nshingamateka iri kumwe n'inama nshingamateka zikoranye mu byo bita kongre sentare yasanze ibyo biringo bidashobora gusa kiringo bivugwa mu ngingo ya 92 ari kiringo cyihariye ikiringo cyisa kidasanzwe kidashobora kwitiranywa n'ibiringo bivugwa mu ngingo ya 96
aho ikibazo kiri abantu baheraho cyane ni ibijyanye n'amasezerano ya Arusha murebye ayo masezerano mukareba nibyo itegeko nshinga ivuga mwebwe mubona akwiriye kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu
ibyo nibyo bitwari ko turiga urwo rubanza twaragarutse ku mategeko ya ibwirizwa shingiro yifashishije abakozi ibwirizwa shingiro bifashishije kugira ngo bashobore gukora iryo bwirizwa shingiro muri ayo rero haza ubwa mbere amasezerano ya Arusha turabye amasezerano ya Arusha muri urwo rubanza turavuga yuko twasanze amasezerano ya Arusha uko avuga yatanga ikiringo ibiringo bibiri bitarengwa ariko tugiye kuraba uwabanditse ibwirizwa shingiro ntibanditse neza ibyo amasezerano ya Arusha ntibabikubiyeho neza ngo bashyire mu ibwirizwa shingiro babishyizemo mu kubyimura ntibabyimuye neza bituma haza ingingo ya 32 hajamo igifungo bituma haboneka ko harimo ikindi kiringo umukuru w'igihugu atwara kidasa n'icyo bategekanije mu ngingo ya 96 nubwo rero ko n'amasezerano ya Arusha twara yarazi kandi no muri urwo rubanza abantu barusomye bazona yuko twavuze ko amasezerano ya Arusha mu by'ukuri atanga ibiringo bibiri nubwo ko ibwirizwa shingiro ryatanze ibiringo bitashe byose bitanga ari bitatu bibiri byo muri mu ngingo ya 96 n'ikiringo kidasanzwe cyihariye cyo mu ngingo ya 92
nyakubahwa perezida icyemezo cyanyu mugitanze umunsi umwe vice perezida w'urwo rukiko muyoboye bwana Silveri ni Magaritwe atangaje ko habayeho kotsa igitutu kw'abacamanza kugira ngo bafate icyemezo kibone cyangwa se kibereye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD ibyo mwabivuga hiki
nukuri natwe ni ibintu byatutangaje cyane kuko twabyumvise bivuye ku radio y'abafaransa RFI yuko mugenzi wacu ari vice perezida yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko yaba yahunze abamutera ubwoba. Mwiki dutangaza twebwe nuko tuzi ko mu gihe cya sentare iri mu mwiherero, umwiherero bera mu ibanga kandi tukaba twiherereye nawe turi kumwe, nivuga ko twari mu ibanga, nta muntu yashobora kumenya icyo yavuze cyangwa uriya yavuze. Twumva rero ingene abantu bahavuye bakajya kumubwira ko iterabwoba, ingene bamenye koko aho ahagaze kuri ibyo bihe n'ikiringo gushobora mutera ubwoba, kuko abacamanza iyo bari nk'uko amateka bivuga, iyo muri ko muraca urubanza muriherera mukumvikana, hari igihe mushobora kumvikana mukabyumvikana ko mwese, iyo bishyitse naho ntimwumvikane ko mwese, ababaye bake bacaba bakurikira icyemezo cyafashwe na benshi.
Wowe nta terabwoba bagushyizeho?
Nta muntu wigeze angira ku iterabwoba, kandi n'abacamanza bagenzi banje ku munsi ku munsi naguma ndabahamagara ndababaza uko bamerewe, ndabaza ko atangorane bafise, nta ngorane bambwira bafise, uretse ko imbere nuko dutangura kujya kwiga icyo kibazo, uwo mu kigera cyanjye yari yambwiye ko afise ubwoba, arambwira ko afise ubwoba nzitwa na hamwe muri karitsiye, arambwira ko yahimutse. Nibwo ko twatangiye kujya kwiga iyo dosiye aza yarimutse naho yahoraba. Ubwo bwoba rero sinumva ko ari ubwoba yatewe n'abantu njyana ubwoba wenyine yari asanganywe, kuko n'imbere y'uko badushikiriza urwo rubanza yarambwira ati ndafise ubwoba nifuza urubanza rutoza ngaha.
Leta y'u Burundi irasaba abanyagihugu kubahiriza ivyashikirijwe n'iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ivyo bivugwa na Willy Nyamitwe, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Icya mbere coco muradi ko atari umukuru w'igihugu yituye iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, n'abakenguza amateka bagera ku 14 bituye iyo sentare bari bayisabye yuko iyo barabira neza, kuko rana ko hari abantu bafashe inzira y'amabarabara bakagira bati bariko biyamiriza ikiringo ngo cyo mukuru w'igihugu ko yosura kwitoza. Rero iyo sentare yishuye ikishuro giriti twebwe tuyihuje ibwirizwa shingiro, tubona umukuru w'igihugu ahari ubu atakintu na kimwe cyo mubuza kwitoza mu matora akurikira. Twebwe rero ko tuvyakira neza, kuko nta ona ko hari maze igihe hari impari izo mpari byo nkibaza yuko bigiye kuhava.
Iyo ngingo hari ikintu mubibaza izohindura ku byerekeye cyane cyane abantu batari bake biyamiriza icyo kindi kiringo?
Icya mbere cyo shurategereza kugira icyo ihinduye kinini ukunge n'abantu babona ibintu hano muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi, baba barundi cyanke abanyamahanga. Abari mu ibarabara nabo murazi yuko mu bisanzwe bagiye mu ibarabara bidaciye bidahuye n'amategeko. Tukibaza rero yuko abantu bokumva kamo bategwa n'abana bari yuko igihugu cy'u Burundi gifite amategeko akigenga yuko abarundi bose bategerezwa kuyubahiriza. Ibyo rero nkibaza yuko nabo nyine bumva kandi batahura, kuko nabo n'abantu basesangura n'abantu bakurikirana ibya politiki y'u Burundi bategerezwa rero kubahiriza amategeko y'igihugu.
Hariho abategetsi batari bake bari mu masezerano yarusha eka bagiye muri ibiganiro byo kurondera amahoro, ingingo zafatiwaho ari nazo zoba zarashimikiwe ko mu ibwirizwa shingiro. Abo bategetsi bavuga ko uko musoma mwebwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha atari ko bobo babisoma, ugo ruhushane ruva kuki?
Muri politiki niko vyama, si mu Burundi gusa, ni ku isi yose, mu bihugu byose hama hariho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo habaye rero impari cyane cyane mu kunge n'abantu batahura ibwirizwa shingiro, iyo sentare niyo iciheza igatatura ayo matati. Iyo itatuye matati rero haba ukucanye kuriya abegwa n'ibyo bibazo bategereza guca bemera ingingo ifashwe n'iyo sentare. Rero abo bagira bati twebwe uko tubisoma siko bariya babisoma, n'inzira ya demokrasi abantu ntibategereza kwiyumvira kumwe izo mpari za politiki zitokwamaho.
Imigambwe itavuga rumwe na leta ivuga ko abagize iyo sentare abari muri iyo sentare ijejwe ibwirizwa shingiro n'abantu bashobora kuba bagamburuka leta iri ku butegetsi, eka na vice perezida w'iyo sentare akaba yarahunze agahungira mu Rwanda. Ivyo ntibishobora gutuma abandi batavuga rumwe na leta batemera ingingo yafashwe n'iyo sentare?
Muri kino gihugu cyane cyane muri kino gihe harakwiriye harakwiragiye ibijyanye n'urukurukuru. Hari igihe abantu bikora ku rukurukuru mu gutera bw'abantu cyangwa abandi nabo bakikija mu kiza bagashobora gushikiriza ibyumvo byabo bicishije mu nzira itagenewe. Nimba hariho icyegera cy'uwongoye iyo sentare yoba yatangaje ibice nk'ibiriya n'uburenganzira bwiwe, kuko turi mu gihugu cya demokarasi. Mugabo kugira ati hariho abo muri leta bamuteye ubwoba, ibyo ni ibintu bigoye kumenya, kuko kuri twebwe tugira tuti ibyo ntibikwiye kuhaba, ntibikwiye kubaho mu gihugu kigendwa n'amategeko. Kandi sinibaza yuko nko bariho umuntu gushika ubugu yogira ati ariko arategwa ubwoba kugira ngo afate ingingo cyangwa iriya. Abari muri iyo sentare n'abagabo bicuze n'ijambo bategerezwa gukora icyo amategeko abarekuriye, kandi badakebaguzwa bagashyira ijambo aho riri batarinze gutamikwa ijambo. Murumva rero yuko nimba yaravuze ko uburenganzira bwiwe mugabo nabinye n'umuntu umuntu bitohoza karaba yuko byo bishingiye kukuri, kuko muri kino gihe harakwiragira inkuru usanga zidatohojwe neza n'abandi n'abacikika mu kwiza mu kumenyesha abantu abarundi makungu ibintu usanga bigoye n'ukwemeza.
Mu Rwanda naho abayobozi bashinzwe umutekano w'abinjira n'abasohoka mu ntara ya Kamabuye bemeje amakuru avuga itahuka rya zimwe mu mpunzi z'abarundi bari barahungiye mu Rwanda. Abo bayobozi bavuga ko hadatahuka abagize umuryango bose, ariko ko ahanini hatahuka abanyeshuri badashaka gusigara inyuma mu vyigwa vyabo kumwe n'abigisha batipfuza gukugwa mu buzi bwabo. Inkuru ya Eric Bagiri Ubusa.
Amakuru y'itahuka ryabo barundi bari barahungiye mu Rwanda wo muri komini Busori mu ntara ya Kirundo. Byinshi kuri bo twabibwiwe n'abarundi bagenzi babo, kuko bahunguka ngo bakunze kugenda ikigoruba ku mupaka w'u Burundi ku kiyaga cy'Cyohoha ku Munzenze. Neza neza gutera intambwe imwe birahagije ukaburi Burundi. Aha hafatwa nk'iyibusa mu kumigenderanire y'abanyagihugu ku mpande zombi twahahuriye n'abarundi batigeze bahunga. Yararondora amazina ya bamwe mu baturanyi be bamaze gusubira mu byabo.
Abahungutse kamwe ndabatse hari uwo bita Cyumbati, bamwita Karora, ariko uwundi ni uwo bita Dangeri. Abo bose barahungutse none munsi ho yazanye parike sore yiwe yari yahungishije twara mu Rwanda. Cyumbati nawe n'abana n'umugore bose baraje n'amatungo yiwe yari yajyanye hariya. Ikintu asigaye kuzana ni inka ziri kwa nyirabukwe. Abandi bo mu mudugudu harimo uwo bita Ntware, abo bose baraje. Ni nabeshi bamwe ntanazi mazina bose baje.
Baba Abanyarwanda ndetse n'abarundi bahuriza ku kuba bahunguka bava mu Rwanda basubira i Burundi. Benshi muri bo ngo bari bacumbitse mu miryango mu Rwanda. Aba barundi batuye muri site ya Marembo ya komine Busoni.
Abatagiye mu makambi bo baguma bagaruka. Twirwa na mukabare tugatanga saa mbiri, saa moya. Ntidutadusezerana ati sawa sawa mwata mu rugo iwundi.
Hari abeshi nimba bari mu nkambi batari mu nkambi ntabyo nzi, gusa nuko baza bikoreye amamatera yabo intebe nibyo bajye bajyana. Kandi ndazi ko n'ubu n'ugusubira inyuma murahura.
Nibyo dushobokeye gukomezaho muri Marembo wo bivuga ko bahunguka batuye, ariko n'umupolisi wari ku burinzi ku ruhande rw'u Burundi yahamije ayo makuru. Nyuma y'umwanya muto duhindukiye twahuye n'umusore w'umurundi ari ku igare apakiye matera ataravuye kugura mu isoko mu Rwanda. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi matera yari mu Rwanda kubera umwe mu bavandimwe be waboneje agatahuka mu Burundi. Yadusubiriyemo impamvu uwo muvandimwe yasobanuriye umuryango wabo yamuteye guhunguka.
Impamvu yatubwiye yahungutse yatubwiye ati hariya yari habaye hamagize akaguma abona abantu nyine akaguma yumva mu Burundi tanduru cavuga ati je mpisemo gutaha kuko numve ta migwano iriko irakurikira tunda tashe nyine ndindire habandi barindi hama ntihagire ikiba nzoheza ngaruke mu bandi subire mu hungiro mpunge.
Duha isura yaho mutuye. Aho mutuye bari guhunguka ari benshi?
Aho dutuye harimwe ariko baraza bake bake mu masite nyine baguma baza. Nejo perezida ariko arabaha agafashanyo nyine aho mu Marembo.
Yabahaye umuduki duki wenda.
Yabahaye umuceri ibiro 10 yongera abaha n'ibiro 5 by'ibiharage.
Ubwo umutekano umeze ute mu Marembo?
Umutekano umeze neza muri make. Gusa n'ibintu tuguma twumva ku makuru by'ibihuha nyene ngo umutekano ni muke mu gihugu mu gara twese nk'ino komine yacu ndibaza nta kibazo gihana.
Abarundi baganiriye n'Ijwi rya Amerika batigeze bahunga bavuze ko bagenzi babo muri komine Busoni bahunze kubera ibihuha bitagize icyo bishingiyeho, kuko ngo umutekano waba ari wose. Imigenderanire y'abarundi n'abanyarwanda haba no mu bikorwa byo kwiteza imbere ngo ntambakemwa kuri uyu mupaka. Bwana Jean-Claude Karemera ni umunyarwanda yaragemuye amata muri komine Busoni umurimo amazeho imyaka 7.
Ndakamisha nkaza nkagenda aho ngemura amata nkabuganiza amata namara kuyabuganiza nkongera nkagaranzuka nkitahira. Nta wumvugisha nta urangirwa.
Abari gutahuka bageze he harabo mwari mufite ba hano hakurya bafasha umwanzuro barataha.
Bamwe barataha. Abandi ntibataha. Ni ibintu utamenye uko bimeze. Ugira uko ugahura n'abantu bahunga abari kwaza abandi bagataha nabo.
Ubuyobozi bw'ibanze mu murenge wa Kamabuye bukurikiranira hafi abinjira n'abasohoka hafi y'u Rwanda n'u Burundi bwemera ko hari abarundi bari bahungiye mu miryango mu Rwanda batangiye gufata iya mbere bagatahuka, bakaba ngo biganjemo abanyeshuri badashaka gusigara inyuma mu masomo n'abarimu batifuza guheba akazi. Bwana Ephraim Katia ashinzwe kubarura impunzi zinjira n'izisohoka ku mudugudu wa Muyingi hafi y'u Rwanda n'u Burundi. Iby'impunzi z'abarundi mu Rwanda birasa n'ibiteye urujijo haba ku baturage bombi n'ababikurikiranira hafi. Byareberwa mu ndorerwamo y'uko kunyuranamo kw'abahunguka n'abakomeje guhunga.
Ingobe tanisha kutomo
nko mu murenge wa Kamabuye bakirirwa imodoka yari irimo itwara abandi mu nkambi ya Gashora, barimo n'abakoraga umwuga w'ubuvuzi muri komine ya Ngozi mu Burundi. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, Kamabuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Tubutse na mucuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza mu Rwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu, kuri radio Ijwi rya Amerika umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi kuri FM 94.4 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Nshuti mwese mwari muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirinda garuke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Thomas.
Ndagushimiye Oriane. Mu Burundi urukiko rurinda itegeko nshinga rwaruciye iteka rwemeza ko Perezida Nkurunziza afite uburenganzira bwo kongera kwiyamamariza indi manda. Abacamanza batandatu bose b'urukiko bashyize umukono kuri iryo teka. Wa karindwi ariwe Vice Perezida w'urukiko Silver Ntimpagaritse we yanze gushyigikira icyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga nk'uko yabyitangarije mu magambo ye yahungiye mu Rwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikari babiri bo mu mutwe MONUSCO bakomoka muri Tanzania baraye bishwe mu gico mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu karere ingabo za leta FRDC zirimo zirwana n'inyeshyamba zo muri Uganda Allied Democratic Forces ADF. Abandi basirikari 13 ba MONUSCO barakomeretse. John Kerry ejo yari mu Mogadishu ku buryo butunguranye. Niwe ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere mu mateka usuye Somalia. Yahamaze amasaha arenga 3 yagumye ku kibuga cy'indege aho yahuriye na Perezida Hassan Sheikh Mohamud ari kumwe na ministri w'intebe, ministri w'ububanyi n'amahanga n'abandi bategetsi bakuru. Baganiriye ku ngamba zo guha Somalia guverinoma ifite ingufu no ku mushinga wo gufungura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Mogadishu. Muri iki gihe iyo ambasade ikorera i Nairobi by'agateganyo. John Kerry kandi yaganiriye n'abantu bagize societe civile, ni ukuvuga imiryango idafite aho ibogamiye. Imishyikirano kuri gahunda ya nucleaire ya Irani izasubukurwa mu cyumweru gitaha i Vienna muri Autriche. Irani izabanza guhura n'Uburayi bwunze ubumwe kwa kabiri. Ibihugu bitandatu by'ibihangange ari by'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kuwa gatanu utaha. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze gutega amatwi ibiganiro vyacu vyo muri kino gice ca mbere, mugume ku maradio yanyu. Turabashikiriza ikiganiro kiraba ahanini ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, mugishikirizwa na mugenzi wacu Edi Gwema. Kumugoroba naho nyene turabashikiriza ibiganiro vya Radijwi rya Amerika guhera saa moya n'igice kugeza saa mbiri zo kumugoroba. Imana ibahezagire, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi d'America muri iki gitondo turavuga ku vyerekeye Burundi aho hari ibibazo bitari bike inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ugenye president Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka akaba hariko haba imyiyerekano ibikorwa byinshi bikaba bisa n'ibyahagaze mu gihugu hano kuri telefone turi kumwe na professeur Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi turi kumwe na Fabien Chichahayo professeur kuri Université de Montréal mu gihugu cha Canada nahamagaye docteur Mathias Gahungu yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News dutangurira kuri professeur Libera uru ruhagarara ubwikanyi hamwe n'umwuka mubi biri mu Burundi inyuma yuko umugambwe CNDD-FDD ufashe iyo ngingo yo kugena president Nkurunziza gusubira kwitoza mu bibona gute uko ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane cyo nohera ko kubanza guhoza abahoza abantu babo bari mu myerekano hanyuma no guhoza abari mu bitaro bakomeretse nkahoza n'abapfundwe bari mu nyororo bamenye yuko ese turi nyuma yabo tubashigikiye ku kibazo cyo mbajije nuko ubwa mbere bwo byari bizwi yuko umukuru w'igihugu Nkurunziza umugambwe w'umutanze uyitoze matora aya makungu yose yari azi yuko abarundi batazobyemera ko hazoba ingorane mu byerekeye umutekano kuko ariko araho nyanga amategeko agenga igihugu iba constitution canke bya kordarusha basi yatumye n'abantu benshi harimwo abarundi n'amakungu bavote barabizi yuko akordarusha ushizika yuko atawe uzorenza imyaka cumi ni ukuvuga ibiringo bibiri babirenze ko rero ibintu byumvikana ko abarundi bakeneye demokarasi mu Burundi bakeneye ko amategeko adaho nyangwa ibintu rero byumvikana ko babyanka kanatsinda abo bagira imyerekano batwi adutumira bagitangura nta violence nta bonondane nagura ariko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi umenga bazifatamo nabi cyane birabaje kubona umwana w'imyaka 15 aratwa nyamaswa kandi yari yamanitse amaboko mu ncamake rero ni ibintu biriko birateye agahinda u Burundi buriko rasubira inyuma cyane rwose na cyane cyane akaranga bita image y'u Burundi kuratotekana
Professeur Fabien Chichahayo mubibona gute biriko biraba
jewe kuva kera naravuze nti ibikiringo cha gatatu ntikiri mu mategeko y'igihugu igihe rero yo bavuga bati abanditse ibya constitution n'abanditse ibintu bya kordarusha barabihiritse kuko bazi ko aribo bazobikoresha kugira ngo bagumeho je mbona perezida wa repubulika yari akwiye kwerekana yuko ari umushinga ntayo ndazi ko sikeri nduru muri ayo majambo yari akeneye kwerekana yuko ari umuntu ashaka umutekano w'igihugu hanyuma agaheza akagira ati naho barabihiritse jewe ibi bintu ndabihevye kugira ngo igihugu ntigishe ibyo nari bigeze kubivuga ngaho kuri iyi radiyo yacu ya Voix d'Amérique ndabigeze kandi no kubivuga muri conference nagize muri Hollande ibyo rero uburyo dushitse ko nabyo nibi urabona barahadikirije bavuga ngo n'uyu azokwitoza hanyuma induru zica zija hejuru ibyo byari bisanzwe kuko bari bavuze kuva kera abantu bari bavuze kuva kera bati twebwe ibyo bintu tuzuvyanka bamaze kuvyanka rero ikintu cari gikenewe n'uko abantu bashinzwe kubahiriza umutekano abaza kugira imyerekano bababwira bati twebwe tuzuva ngaha naha itariki n'ineye isaha n'ineye tugende gushika ahariya mu mategeko y'igihugu yarekuwe kugira imyerekano abo bantu rero b'abapolisi ico bari kugira kwari guherekeza abo bantu gusa ntibagiwe barasa mugabo nabo bantu nyine ico batuza kugira ni ukwerekana yuko bakurikira amategeko y'igihugu ntihagire ibintu byo kwicana ntihagire ibintu byo gutera amabuye ntihagire ibintu byo kumena ntihagire ibintu byo guturira mugabo urabona byararenze inkombe abantu bamaze gutangura gupfa abandi barakomeretse jewe mbandanya mfise rya jambo mvuga rya jambo navuga nti umukuru w'igihugu aho ibintu bigeze yarakwiye kuduhumuriza akatubwira ati jewe ibyo bintu ndabihebye reka mfate mu mugambi batora uwundi mugabo naho nyine bakeneye neza kumvikana ku bintu bimwe bimwe ibi bintu bariko baragira batiza kwerekana neza yuko atari gusenyura inzego zihari ari ukwanka iyo manda ya gatatu ya perezida wa repubulika kuko niba bavugira bati ibi bintu tuzagura bisenyura tugire guverinoma do transition naho nyine ntawe tuzoja kurya guverinoma do transition izotujana hehe niho rero n'abantu bamwe babaca bagira ati ibyo bisinda bijamo kubera simbona iyo biriko biraja ibi tutiza twese hamwe kuvuga tuti twanze iyo manda ya gatatu nitwanze iyo ntwaro urabyumva ko ibyo byo kwanya intwaro bizova mu matora abanyagihugu bonye nini bazuga bati umugambwe dushaka kudutwara n'uyu nashaka rero tuze turumvikana tudusubire nyine tuvuge yuko ari byo kwanga iyo manda ya gatatu gusa ikindi nashaka gushika ko niki ndazi umwana yitwa Olivier nkunda bashaka uwo mwana nagenda mbona kuri internet bamuvumye izuru barakubiyise bahakwa kumwisha ngo ngo n'intera hamwe igihe cyose turi kutwavuga mu Burundi tuvuga ngo bagomba kwica abatutsi ngo bagomba kugira genocide abantu ntibazokurikira kuko tuzaba turiko turacanganya ibintu byose ni je nicyo nashaka gushikiriza
nawe Gracien Rukindikiza ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD bavuga ko bafashe iyo ngingo yo gusubira kwizera president Nkurunziza kugira yiyamamarize uwo mugambwe mu matora mu kindi kiringo mu matora yimirije bavuga ko barabyibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro ribimuhera uburenganzira mu minsi heze wari ku kiganiro kuri France 24 abavuga gucyo ubona bavuga busema
ica mbere umuntu yowanza kuvuga nuko iyo mvugo yabo mu mugambwe Sende David isa n'itangaje kuko ntihuye mbere n'imvugo ya Nkurunziza umuntu abishyize mu kibanza cya muribuka yuko ibwirizwa shingiro yari yarihinduye ahindura n'ivyo bintu bimubuza kwitoza arungikamo n'amashinga amateka kugira ngo babihindure hanyuma aburi ijwi rimwe ryo muri Iprona muri ico gihe mu gihe arungitse iryo bwirizwa shingiro rushasha rihindura ico kimubuza kwitora mu n'amashinga amateka nuko yarazi neza yuko adashobora kwitoza iryo bwirizwa shingiro ridahinduwe naho bakibashiramwo bimwe byerekeye byo mu karere k'Africa Community kugira ngo berekane yuko atari kubera ibyo bihindutse mugabo bica byerekana neza yuko muri CNDD FDD bari bazi neza yuko iyo bwirizwa shingiro rihari ubu bitabimurekuriye n'ahandi nibari ndakuri gushiramwo amanyanga kugira ngo bahindure ibwirizwa shingiro ico ni cambere ica kabiri uravye abantu bari mu mugambwe wa Nkurunziza CNDD FDD abantu bizigiye mu bantu yizigiye ba mbere hatonda umuvugira bari umuntu yizigiye kuko aza kuvuga ibyiwe hagatonda umukuru w'inama w'inshinga amateka hagatonda umukuru w'inama nkenguza amateka hakaba n'icegera cya kabiri cy'igihugu ariwe abaserukira umugambwe uri ku ntwaro muri abo bantu n'umuvugizi w'umugambwe muri abo bantu nibo bantu bakomeye bamwegereye bashobora kuvuga abo bantu rero baramwigaramye baramubwira ati nushobora kwitoza ku kiringo cya gatatu nuko bari babizi neza abantu bamaranye imyaka 10 ku ntwaro bo nyine akaba ari bamubwira ati nushobora nuko babizi neza je ku bwanje abandi bavuga ngo arafite icyo kiringo arafitiye uburenganzira n'abantu babisha n'abantu bakurikira bamwe kubera bafite ubwoba abandi nabo kubera bakeneye kugumya ibiti byabo hari abemeye baremanga barati ibiti byabo barabirukana baranyegera mugabo baravuga ukuri kwama guca mu ziko ni gusha nico gituma aha rero tutarasoma n'amategeko hariho abo mu mugambi yombwiye ati ntibishoboka turiye mu gusoma amategeko naho biroroshe ibwirizwa shingiro riva mu masezerano y'Arusha biranditswe neza kandi iryo tegeko inomero 96 ari article 96 irabivuga neza yuko atitoza kabiri babivuga yuko ngo atowe n'abanyagihugu kuko mu bisanzwe muri rusangi atugwa n'abanyagihugu mugabo ibwirizwa inomero 302 rivuga yuko kubera igihe kidasanzwe kubera bidashoboka ko atogwa n'abanyagihugu ibwirizwa shingiro ryararekuye yuko ico gihe yotogwa n'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka biri kumwe mugabo n'akantu bavuze ati ko byansi kubera bagombye kuvuga ati aba FNL baracagwana aba CNDD FDD inkondi barazizana zose ko tubuze ingere tugira kandi tutseze gutora umukuru w'igihugu ndayizeye ahavini ngo ntagumeho bati turi katunyarutse ibyo biratandukanye gose ni ijya article 96 ahandi umuntu acabisoma aravya amakuru yarusha kandi ikindi kintu naca erega barundi barazi gusoma kanyo bagira politique barabizi ibuka ko no mu gisoda je narabaye mu gisoda narabibonye umukuru w'igihugu yamara imyaka 10 yabageze ko bamugira kudeta baca bamusenyura na jewe narinda hari 87 bagaza twamusenyuye yaramaze imyaka 10 yare imyaka 10 abamaze kwigira igihahe n'abacumviriza baca bamusenyura urumva mu gisoda novuga yuko ntiyari demokarasi mbwa alternance kwamabaza barahindura byari biri mu mategeko atanditswe nico gituma n'ubu ibwirizwa shingiro rirerekana neza amasezerano yarusha arabyerekana mbere babivanye nuko no mu gisoda batabyemera yuko umuntu arenze imyaka 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho ku telefone turi kumwe na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi, turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal muri Canada, hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News. Turiko turavuga ku bibazo biri n'uruhagarara biri mu Burundi muri iki gihe. Umuntu aretse uruhagarara rwa politique rusanga rugira ingaruka ku bundi buzima bw'igihugu, haba kubijanye n'ubutunzi nibijanye n'imibano. Muri iki gihe mu Burundi haravugwa ko ibikorwa byose bijanye n'ubudandaji bijanywe n'ubutunzi, ubutunzi bwa busanzwe amakuru atangazwa avuga ko butifatishe neza. Mu gihe mu bijanye n'imibano tubona nk'ama universite za kaminuza ziko zirugara, hari amakuru avuga ko n'abanyeshure hagati mu gihugu mu mashure bariko barataka kugushaka kwabo kubera kumburengira ubwoba bafise kutabona uko ibintu iyo bitera bija. Tugaruke kuri Professor Libera ntibashira kandi, izo ngaruka uzibona gute? Ubona ari ingaruka zo mu gihe cyo hafi cyane zishobora kubandanya zibonekeza no mu bihe birebire biri imbere?
Cyambere cyo cyo nuko ibiri mu Burundi ibintu byimirije guhera vuba umuntu arazi ibiko iragira nekisa rero yuko Burundi buzohasigara yerekeye ari iz'ubutunzi cyanke mibano mu bantu ufatiye ubutunzi turazi yuko amahera leta ikoresha arenga 50% ava hanze mu bihugu dushuditse. Ibyo bihugu dushuditse nabyo byaramaze kwiyamiriza byinshi iyo nyifato y'umukuru w'igihugu n'umugambwe uri kubutegeka. Mfatiye ku karorero novuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaravuze neza yuko zatokwigira zemera ko Petero Nkurunziza ashobora kwitozobira gatatu kubagiye no gufatana ibihano. Ufatiye mu bihugu bya Buraya nyine ni uko nyine n'Ububirigi nibamenyesha yuko uno munsi le Parlement Federal bari mu nama kandi ikibazo cy'u Burundi kiravugwa, barashobora gushika ku bihano kuko mu minsi iheze iyo Parlement Federal yari yafashe ingingo iravuga neza yuko bita resolution yuko batazokwemera na gatoyi k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashobora kwitozobira gatatu ko n'ibihano bizotekanye. Tukaba tuzi yuko rero Ububirigi ari igihugu cya mbere gifasha u Burundi haba mu byerekeye uburezi cyangwa ibyerekeye uburimyi cyangwa ibyerekeye abapolisi kwigisha abapolisi no kwigisha abacamanza. Ibyo byose bihagaze murumva yuko akazo baragahomba kaniniya cyane, nicyo gituma nagomba gutera akambo nk'uko byinshi amaze kubivuga yuko umukuru w'igihugu yokwikebuka akandi mushinga ntahe iyo mbarakeheba agahumiza Abarundi hanyuma yo kubera yuko bidufasha. Ku byerekeye abanyeshure indero mu Burundi yari yasubiye inyuma ubuho bigiye kunyuka kuko nko muri kaminuza umwaka wamara hafi imyaka 2 ubu rero ko batashe ntawe batuzi yuko biri ku birabo izo mara igihe kirekire murumva yuko ari agahombo kaniniya kuri kazoza ku Burundi kuko ubwo rwaruka birukanye ariko ruriga niko kazoza keje mu nta makere rero hariho uruhombo runiniya cyane ibintu ko biri ko biraba ibintu bikomeye cyane by'agahinda mbere vuga yuko ku bwanje Nkurunziza yarenza amategeko ariko arashikira bimwe bita haute trahison. Ibyo navyo bazi constitution ivuga nagomba guhereza hoye kuri byerekeye umubano yabivuze neza agomba kunganira yuko bariko yibagira imyerekano irahirahire ngo bace mu imigwi kuko turumva abari ku butegetsi gene buvuga bavuga yuko yagiregire bava mu makaritsiye y'abatubutsi kandi bazi ko atari byo kuko agwasa yavuze ko atari byo le president banuganya yaravuze neza yuko ubwo gwaruka cyimishije batamacaka kubira rimwe
Nawe Professor Fabien Cishahayo kubijanye nizo ngaruka kubijanye n'imibano n'ubutunzi ngo buko vyerekeye butunzi muri iki gihe aravuga ko ataruja n'uruza mu vyerekeye ubudandaji ibiciro by'ibintu nkenegwa kuko biko bitera bya bisanzwe biri hejuru ubu biko bitera byiyongera kurushiriza mu gihe nivyo bitaboneka ari ibidandazwa canke ibifungurwa mubona uko ibintu byifashe mubibona gute
ari ikindi tutavuze ni bajya abantu ruja n'uruza baza barahunga baja mu Rwanda abandi baja muri Tanzania abo bose bahora barima bahora bafashe igihugu mu butunzi urumva abo bose bituma bakena naho twari bavuye bakena hanyuma ikindi naco nuko twari dukwiye n'ukuri kuza turahumuriza rimwe rimwe nk'abarya abanyeshuri bazava mu mashure atamuntu abirukanye twari dukwiye kubabwira tuti gushika ubu haracari umutekano muri iri shuri ryanyu kandi n'abatwara amashuri nabo nyine bakabyibutsa ibindi nabyo nuko igihugu kimaze gushika muri ibyo nta usubira kucizigira n'abahora badandaza baca badibukirwa aboje kuzana amatungo yabo mu Burundi baca bahagarika niho rero mbona umwe ngo turi ko turasubira inyuma nk'ibirenge
nawe Grace Rukindikiza ubivuga ko
nibaza ko byinshi babivuze mugabo biraboneka yuko igihugu kitari ko kirakora abarundi ntibari ko barakora hari ikintu cyane cyane gituma abantu badakora kandi bari ko baravuga n'abava ku mashuri bagenda n'abantu barima bame bahunga bari ku begereye imbibe iyo amaradiyo ntakivuga kajya nta kintu kibi n'umuntu ataronka makuru uko utaronka makuru ushobora kwibaza uti ibyatanguye ubu byayangaye nituzi aho bigeze bashobora kwibaza ati abari mu Kayanza bavuga ati bigize bukeye ko batumva amaradiyo bumva iradiyo imwe ya leta kandi batayizigira mbene n'indi y'umugambwe nico gituma rero amaradiyo atavuga nibituma abantu baheza ngo bakore ikintu cy'umuntu yovuga nuko abivuze uruja n'uruza nta rudandazwa rukihari nta kintu mbere niyo leta bavuga nabo bapolisi ega ntibazuronka nico bakoresha ko amahera harava muri ayo amatagisi akaba atagitozwa akaba atavya duane vyinjira ejo leta izubura n'amaheri hemba ibure anamaheri ikoresha hazuba akajagari kandi kavuye muri ibyo kubera leta ya Kenya ico umuntu atukibagira kandi nuko ivyerekeye imibano n'abantu leta kugira ngo umukuru y'inkuru nziza nabo ba Adolf bakoresha iyo miyabaga bita ngo ni mbonera kure bamugasanga ariko bakorana n'igipolisi abandi bakaja gutera ubwoba abantu mu mihana abaje kubatera ubwoba kandi ari abana babo iyumvire umwana wawe agenda akaza gutera ubwoba umubanyi atuma imibano iba nabi hagati yawe n'undi mubana ejo biraguye kugira ngo basubire bumvikane nico gituma uravye ibintu biriko biraba hazotegerezwa kuba nkuru nziza hazotegerezwa kureka kumva yuko byagoranye akabisa ageze kubisa naho hariho umwumvikano haba ntidukeneye gusubira iyarusha mugabo abo bantu bari muri ibyo barakeneye abone ko basubira kwinjirana n'abandi bakaganira bakumvikana n'imibano isanzwe y'abanyagihugu jewe ico nibaza nuko inkuru nziza yukumva ivyo kuri bivugwa akareka kwishinga ibyo bya ba Adolf na Bunyoni bamubwira na wene arazi ibyo basangi akabona yuko yobisa hanyuma igihugu kikaja mu mahoro Burundi turakeneye amahoro akomeye kuko turavuga amasezerano y'Arusha kuva amasezerano y'Arusha abaye amahoro nta yaraboneka neza i Burundi mwibuka ko FNL sikera yinjiye i Burundi hanyuma FNL ivuyeho ubwicanyi bw'agomera bunwa bwabaye muri za imbo za bubanza n'ahandi ubwicanyi bukibandanya iterabwoba ivyo bituma ubutunzi n'imibano iba nabi mu gihugu intwari zikurikira zateze kuzobigwanira rwose ko vyoba ari byo bikomeye
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal hamwe na Grace Rukindikiza afisi kibanza urubuga rwa internet Burundi News ya tokiri kuri inkurikizi bitera ku vyerekeye ubutunzi ibihugu vyacu nko muri Afrika ni kintu kizwi birababaje kuko tutashoboye gutera imbere nk'ibindi bice vyo kwisi usanga amaleta yacu kenshi azera hanze ku byerekeye imfashanyo imfashanyo zifasha mu iterambere zifasha na budget z'amareta afasha mu bintu byinshi mu gihugu mu gihe ayo mareta komakomeye ibihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya bashoboye kugerageza gukoresha diplomasi kugira iki kibazo n'uruhagarara biko biraba ntibibe mu gihe ibyo ari byo bihugu bitanga ifashanyo nyinshi no mu gihe abazana imitahe nko muri Afrika usanga bava muri ibyo bihugu nikihe bizogira ni ingaruka bizogira ku bintu byose biriko biba mu Burundi tuze kuri Professor Libera
abo yakwitahe ingaruka nini ya cyane gose banabivuze bamwe yuko ikorwa byinshi bizohagarara dufashe mu munde mu kindero hariho ntezeye amafaranga y'ubu bitanga bashira hamwe yita fonds commun d'éducation iyo ayo mahera niyo yubaka amashuri iyo agubwa ibitabo agubwa intebe ubu muri kaminuza imwe y'amaproduits de laboratoire agubwa mu mafaranga ayo ari muri yo fond commande de l'état fashe ibya police ababiranda babiriki batanga umuryoni w'amahero abanze bahorande bagatanga miliyoni 2 zo miliyoni 3 zase kwinjira igipolisi gisubira gukora no mu gisoda nuko nyene bazi ko abafaransa batanga abanyamerika n'ibindi byose bizohagarara kino turavuze nuko babaserikare bari muri za Somalia cyangwa muri Santrafrique nabo nyine bazorohira gutahuka kuko makungu ntazokwemera yuko igihugu kiriko kirasha aribo baje kwizana umutekano mu bindi bihugu batahutse rero tukaba tuzi yuko nka muri Santrafrique bamaze amezi 11 onze mois badahembwa nibaze rero batahutse batarahembwa kuko amatwa dusumira nayo bari guhembwa niyo baguze bitabuzwe yande ndabivuga au conditionnel mu kuva mu gifaransa hari ibyo murumva rero ko kibazo zotera ingorane mu gihugu mu ncamake rero amahera y'ubu bidukashisha atinjiye hariho byinshi byinshi bizohagarara nko mu gisata cy'ubuvuzi murazi yuko kubera abana bavugwa ku bundu n'ababyeyi bibungenzi bakabyara ku bundu n'abapolisi bakavuga ku kwisusa leta iheranya amahera menshi cyane ibitaro byinshi ibitaro byinshi ayo mahera atabonetse avuye hanze ngo yishugwe ibitaro bizohagarara ni ukuvuga yuko ibyerekeye ubuvuzi bizosubira inyuma n'intama mbere tukazikurikira abapfa ubu rero ni byinshi yerekana yuko inkuru nziza yarakwiye kwikwita agashi imana akayihera igira ibintu bigiye bitungane mu Burundi
Professor Fabien mubivuga kwi
jewe nashaka kubanza kuvuga yuko nari nifuza yuko wari gutumira uwundi muntu ashigikiye iyo manda kugira ngo adusigurire ibituma bayishigikiye mugabo rwa
namurondeye Dr. Mathias Gahungu ari mu mugambwe CNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro
hanyuma rero jewe izo navuze ndabisubire nko kumbure je nibaza yuko ubutunzi bwacu buzobubandanya bumanuka kuko ntabyo tuzoba turiko turaproduce iwacu abantu nibazoba bariko barakora ntabazoba bariko barazana amafaranga n'abakora baza abaturiste bahora baza nibaza yuko atabazoba heza ngo baze abazana imitahe nayo bazozana hanyuma rero amakungu nayo adukuye uko amaboko abahora badufasha ntibadufashe noneho bizoca biyanga jewe ndatinya yuko bishobora kuba nka kujya byabaye muri Egypt ingene abantu bari bafise ubutegetsi hanyuma bakabyonona gushika hamwe umusoda havashikira ubutegetsi akagira ati jewe nshaka gusubira gutumbereza ibintu kandi murabona barya bose baje babwira nkundi z'abati turagusabye ibintu bireke ba muri Nations Unies baba muri Union Européenne baba abanyamerika baba aho muri Union Africaine bati ibyo bintu bireke ibyo bintu bireke uwo muntu azoza akagiriye kudeta n'ukuri kose abantu bazoca bakoma amashi bagira bati kumbure azohamagarukana umutekano sindabyipfuza mugabo ndazi ko ari ibintu bishobora gushika nipfuza rero yuko bajya abantu bazovyumva bagaheza bakagira bati twebwe muri uwo mugambwe turatanze uwundi uyo yatubwiye yuko kugira ngo igihugu ntigishe abiretse nibyo jewe nifuza nacyo kibazo gikomeye jewe mbona harya mu Burundi igihe cyose tuzoba turiko turabwira mako ngutu tuvuga ngo ico kibazo n'ikibazo c'abatutsi bagomba guhonya tuzoba turiko turonona ibintu biriko yaraba mu Burundi jewe nari nifuza yuko nk'abatutsi bavaze bati ivyo bintu sivyo twebwe hano abatutsi bari mu nzego zose nta bintu byabaye mu Rwanda bishobora kuba ngaha ibyo bintu reka tujye kuguza tubacanganya byose
akose Gracien Rukindi kizaba bivuga ko iki kuri ico kibazo
kuri ico kibazo cy'ambere natangura kuvuga no sa n'uwica cyangwa nishura Fabiano ni ivyo byerekeye ivyo gisirikare umuntu agumye ku ntwaro kubera ingufu akoresheje ingufu ati nguma ngaha naba amategeko atabinde kurira abanyagihugu baragumuka kugira ngo barabe ati twumutuza baragerageza mbuga nta nkoba afise mu gihe byagoranye ivyo nibisanzwe kubera je na waciye mu gisota nibi byagoranye nyakugorana akavuga ati ndanse hagize umusirikare avuga ati ndagifashe ndamukuye kugira ngo ngarure demokarasi uwo twese dukoma amashi nta muntu n'umwe adakoma amashi mbuga tumubwira tuti nyarutse ucuwe abasivile mukure mugabo ushikiriza abasivile none yubasigaje iki ni nguvu umuntu afashishije nguvu akugwa ni nguvu ni kera niko byari bimeze nawe ije ico mbona cyane cyo namamvuga ni coup d'etat yagize kuko yasenyuye ibiri mu ibwirizwa shingiro ico noheza nayo nkavuga kubyerekeye ibindi byerekeye by'ubutunzi tuvuge hariho nki liberani yavuze ibintu byerekeye nk'uko by'amagara y'abantu cyane cyane n'ikibazo nzi gose kubera mfisemwo uruhara i Burundi umuntu arazi leta iheraniye amezi asika 9-10 amavuriro n'ibitaro amezi 9-10 y'ugukora n'ukuvuga yuko amavuriro avura ategereza kuba afise amahera y'amezi 10 imbere kugira ngo akoreshe leta itarayishura n'amahera menshi gose kugira ngo ufise amahera nkayo mu gihe rero izofashanyo zuhagarara leta igacihagarika kwishura amavuriro yose acyavuga ati abafise amakarte kam ntihagire umuntu azosubira kuza kwivuza umunyagihugu yayiguze iyo karte kam ntazosubira kwivuza niyo karata kandi yari yaraguze yaratanze amahera ngo yivuze uyu munyagihugu ntazoronka iyaca amavuriro nayo afise leta iheranya amezi ashika 10-12 leta ihagaritse burundu kwishura hariho menshi azoheza kugara hazogeraho rero i Burundi hazoba hasigaye uzozo kwivuza bazofata indege bamwe yaje Nairobi abandi afata imodoka baje mu Rwanda abo nabantu bifise abanyagihugu bato bato bizoba nka bya bindi muribuka bya malaria yatera kuri Buyoya wa kabiri abantu bagapfa kubera habuze imiti abantu hazogeraho abantu bapfa kubera babuze imiti babuze ingene bivuza nico gituma hari ingaruka mbigose ku banyagihugu none mukuru igihugu yogomba gutwara abantu bariko barapfa yogomba gutwara abantu bashonje abantu batariko bariga asigarana igitoro ari wenyine gifise n'abantu bake bake n'igisoda kitaba gibwisi igitoro jini waza yuko umuntu aribaza ati none jiwe nogenda ni mwiza hako nonone igihugu hari ngibihugu tubona bari kubaronona nka bamugabe jini waza yuko uburundi umuntu abukunda ntibugomba ko bwogera hajye
murakoze yari professeur Libera nibashira kandi igisha kuri Université Libre de Bruxelles twari kumwe kandi na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News na professeur Fabien Chishahayo igisha kuri Université de Montréal na inagerageje kurondera docteur Mathias Gahungu ari mu mugambwe CNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro turako turavuga ku vyerekeye ibibazo biri mu Burundi inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ufasha ingingo yo kugena president Pierre Nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hamwe n'inkurikizi ibyo bifise kubijanye n'ubutunzi n'imibano mu Burundi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
J'attends jamais des mains, pourquoi les coups d'état et racisme et la haine? Pourquoi la politique nous est-il pour gagner? À cette question sérieuse, nous faut une réponse. Mais cet esprit chide à mettre à l'abri nos enfants, où sommes-nous? Moi, dans nous, mes frères, sœurs, éveillez-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. Mais cet esprit chide à mettre à l'abri nos enfants, où sommes-nous? Où allons-nous, mes frères sœurs? Éveillez-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence et notre volonté pour reconstruire la société africaine. Ni cet esprit colonial, ni cet esprit d'esclavage, c'est de nous mener à que débat notre sang. Nous sommes pour devenir.
ni cette Afrique authentique. Ce nom de population, tous les projets de construction. Elite continent, Afrique, Chine.